ikibazo cy'isukari mu Burundi gitigarakana n'abahinga ku kwezi umunyagihugu ahabwa ibiro bibiri abafite umuryango munini bakamenyesha ko atarindwi heza ngo ihimari iyo ibonetse igugwa amafaranga mu 3,300 ku kiro abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko ikibazo cy'isukari kimaze kubarengera koko kenshi bagura kuri magendo ku 5,000 by'amafaranga y'amarundi cyangwa arenga ku kiro
abitse bayitanga ibyo ndumva hano muri kaci imwe bayitanze niba ugasanga batekeye n'ibiro bidakwiye bibiri hano ugasanga bayitanze saa tatu y'ijoro atitse tubwira ngo nk'iyo foromasiyo bayitangira n'ikibazo gukoresha isukari kiri kibazo gihambaye rwose hano mu ntara yacu ya Ngozi
mu bisanzwe isukari ntituyironka neza nk'uko bikwiye n'ugize arayironka ayironka arinze kujya gutonda nayo icyerekeye ku isoko mu badandaza ntugena ngo ubazeyo n'inusu ngo uyironke nicyo gituma ubu byinshi biradupfana nk'ufise imanza yari akeneye gukoresha agasukari ku rusera ntidushobora kuronka
ibyo bibazo birangwa mu rudandazwa rw'isukari nivyo vyatumye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoranya kuri uno wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike abadandaza barangurira isukari mw'ishirahamwe Sosumo n'ababuramatari barongoye intara zose z'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakariye abo badandaza anasaba batashoboye kubahiriza ibyo biyemeje gutanga imihoho batariboneraho
se mwimbere mujyama mugasinzira uzi kuri mwisukari umwenegihugu ariko ararira uri kurabyumva no ku radiyo hose ariko aravuga bariko arandikira mesaje ukumva ko isinziriye bivemwo atadusoboye vamwo kandi kimuzigitira ku bintu mudashoboye tukuma wese mwizigitize ku kintu imana yamuhaye kuko aha nta n'umwe adafite impano aho musanga muri mu bintu bitari rwanyu nicyo gituma muri kubikora nabi muri mu bintu bitari rwanyu reka nihe no kura amahera ugiye mu isukari uzocubwira ucijyana hariya ucura nk'ibihera ibyo bihera uzowupfa bisidakwiza
umwe muri abadandaza barangurira mu ishyirahamwe Sosumo yamenyesheje umukuru w'igihugu ko bajejwe intwaro bamwe bamwe ariyo batuma urwo rudandazwa rutagenda neza kubera inyungu zabo bwite
mwadukariye rwose hano isukari ivuye muri Sosumo izana mu ntara ishyitseyo abandi bagomba kuyigira n'abatwara kubera ko bizi igitoki bamufata mugabo utwaye toni 10 adafata hari umudandaza ngaha hari adakorera mu ntara cyangwa mu ikomine cyangwa mu igone cyangwa ku mutungo ibyo byose biba abo bose bari kubakora nimba koko bahagarariye abenegihugu muraraba rero ko muri izi nzego nazo atabakingira ikibaba abo badandaza
intara ya Ngozi ni imwe mu zifite ibibazo byinshi bijyanye n'urudandazwa rw'isukari muri iyo ntara itoni 15 ziheruka gutangwa zahawe abadandaza batatu bakorera mu gisagara cya Ngozi ibyo abandi badandaza bafata nk'ikimenyane umukuru w'igihugu yasabye buramatari wa Ngozi Emmanuel Ntacosanze ngo amusigurire icyo biva ko ikibazo kitabamworoheye
isukari mu bisanzwe bayitoboye barayitwaye barayitekera mu masashi kubera igisagara cya Ngozi ari kinini igisagara cya Ngozi nicyo kirimo le consommateur niyo bamaze gutekera baciye bayitanga muri karitsiye ijambo rero rimwe uvuze uti izo shoferi 15 zatwawe n'igisagara cya Ngozi gusa nabitse biragoye kuvuga twahaye igisagara cya Ngozi gusa
inyuma y'izo nyishyu za buramatari wa Ngozi umukuru w'igihugu yamenyesheje ko baburamatari bameze nk'uwa Ngozi ataco bamaze
zeno santanga imihoho ndananiwe baburamatari mwenga amwumvise mwumvise ibyo aribyo buramatari ari umubyeyi gito uwi wawe muhira iyo raso yabaye ntoyi mukagura utunyama dukeye tuvuga uti harya imfura gusa
abari muri iyo nama bamenyesheje umukuru w'igihugu ko ubukene bw'isukari muri iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'1984 buva kandi kuri iryo shyirahamwe ridahingura ibikaju uko bikwiye umukuru w'igihugu yamenyesheje umuyobozi mukuru wa Sosimo ko igihe hazasigara n'igikaju kimwe kidahinguye ibituma umwimbu ugabanuka bigatera ibibazo abanyagihugu azosanga yatanze imihoho yasabye kandi baburamatari gushika bakoresha inama uwo wese ari mu rudandazwa rw'isukari ibyo bazoshikiriza cyangwa bimurungikira atana kimwe bakuyemwo yasozereye inama yizera ko isukari uko izoboneka kose itegerezwa gusabikanywa n'abanyagihugu atamwana n'ikinono mu mwaka w'2022 ushyira umwaka w'2023 iryo shyirahamwe rimwe rudende rihingura isukari mu Burundi ryahinguye amatoni 36,000 n'ibiro 900 iyo sukari ntihagije kuko buri mwaka isukari iva hanze y'Uburundi kugira isahirize ihingurwa mu Burundi ingana n'amatoni 15 intumbero ya Sosimo nk'uko bishikirizwa n'uwirongoye Aloise Ndayikengurukiye ni uko hohingurwa buri mwaka amatoni 60,000 kugira abanyagihugu baronke isukari ku rugero bifuza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.